Iyi ni radio y'ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Nshuti banywanyi mwabonye bucya. Mu Burundi turi ku mirongo migufi kuri metero 25, 31 na metero 41. Mu Rwanda mutwumvira kuri FM 104 n'ibice bitatu ijwi ry'Amerika. Muri uyu mwanya muri kumwe nanjye Eugenia Mukankusi ndabasuhuje mwese. Tugiye guhera ku makuru y'akarere k'ibiyaga bigari bya Afurika, arakurikirwa n'ikiganiro iwanyu mu ntara, nyuma yacyo n'ikiganiro cy'umuziki. Bashimiye ko mwahisemo ijwi ry'Amerika, ikaze mwese kuri radio yanyu. Muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ingabo z'igihugu ejo zarwanye n'umutwe w'abarwanyi witwa Nyatura Abazungu muri teritwari ya Masisi mu ntara ya Kivu ya Ruguru. Abantu 10 barishwe, abandi 7 barakomereka. Amazaringa 150 yaratwitswe. Inkuru y'umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika Igoma, Jimmy Shukrani bakomera.
Iyo mirwano yatangiye mu masaha y'ijoro ryo kuwa kane rishyira kuwa gatanu. Intandaro y'iyo mirwano ni amakimbirane akomoka ku butaka hagati y'abaturage b'ako gace n'abashumba b'inka, nk'uko byemezwa na Bwana Irafasha Matie ukuriye Societe Civile muri Nyamaboko. Uyu yemeza ko abaturage bo muri Kadahandwa, Gasiza, ku radio babonye ingabo za FARDC zibasesekayeho, bityo zigatwika amazu yabo ariko zirasana amasasu menshi.
Inyamaboko ibintu bimeze nabi. Uwitwa Major Kongolo uyoboye FARDC Kazinga ejo yaje azana n'abashumba bitwaje ibigwanisho baba ahitwa Rukore, baraza batwika urusisiro rwa Kadahandwa ndetse na Gasiza aho bita kuri radio. Ubu ngubu abaturage bahunze nta numwe usigayemo. Yaje ahageze yarasha abaturage benshi, na n'ubu bamwe nta twari twabona intumbi zabo, ariko yaje gutwika n'amazu menshi ane amazu garenga 340 gose gahiye.
Aba baturage barashinja umuyobozi w'ingabo za Kongo FARDC muri groupe Manyamaboko kuba ariwe wari uyoboye icyo gitero cyatwitse amazu arenga 150. Seti Petro Maombi ni umuyobozi watumwe muri utwo duce, uyatubwira uko byagenze.
Ikintu kibabaje kandi gikomeye gikorerwa mu territoire ni ukubona hari abantu bambaye imyenda y'ingabo ariko ideolojikema ukagira ngo ntabwo bazi cyo gukora. Uri kuza gutrakasa abaturage no kunyaga ibyabo akaba ari bo yariyaho. Tukibaza uwo n'umusirikari wa leta cyangwa n'umwambaro gusa yambaye wa leta ariko afite izindi za ambition. Ama ibikorwa by'urugomo n'ibikorwa bibi akorera muri kariya karere abaturage twabivuze igihe kirekire, habwo twibaza n'igituma leta itumva amararamiko y'abaturage ngo niwe wenda imuhinduranye.
Harerimana Ndayishimiye Justin ni umudepite watowe n'abaturage bo muri teritwari ya Masisi ku rwego rw'igihugu. Ubu twavuganye kuri telefoni ari muri groupe Manyamaboko aharimo kubera izo ntambara. Uyavuga ko ababajwe no kubona bagombye kurinda abaturage n'ibyabo aribo babibakuramo.
Ikintu kibabaje ni ukubona umuntu witwa n'umusirikari wa guverinema wakagombye kurengera inyungu z'abaturage n'ibyabo no kubaproteja ariwe uri a la base y'ibibazo biri kuba mu karere. Niho ni ikibazo cyo mpora ndeklama yuko icyo kibazo cyakagombye gukiranuka. Ni Major Kongolo aragenda kifatanya n'abashumba, abantu nanone bitwaje ibigwanisho bitazwi na leta, yamara akagenda kiruka ku baturage mu mirima yabo. Ni ukuvuga ngo turi kuvuga na batwitse insisiro zigera mu nsisiro ine. Batwitse urusisiro rwa Kadahandwa, batwika urusisiro rwa Gasiza, batwika urusisiro rwa Kayove, akomeretse abaturage barashwe.
Kuri we ni ngombwa ko leta irangiza ikibazo cy'amakimbirane ashingiye ku butaka akomeje kugaragara hose muri teritwari ya Masisi kuko bikomeje kubangamira abaturage.
Bisabye ngo leta icyo kibazo iciteho. Ndasaba leta yuko mu gico uyu Major Kongolo abaturage bamwikoma, leta igomba kumuhamagaza ikamanza kumwumvisha neza ikamuhamisha ishobora kumujaniriya. Niba atagiye na misiyo yo kurinda abaturage, umuntu akaza akamuhereza inka akavuga ati uke rwa rusisiro ndarwirukana ndarutwika, urumva ibyo bintu ntabwo byaba ari ibintu byiza.
Avugana n'ijwi ry'Amerika, Major Kongolo Delphin uyoboye ingabo za FARDC muri Nyamaboko ari nawe ushinjwa kuba yarayoboye igitero cyatwitse amazu kikanica abasivile, yagize ati
njyewe ndi umuyobozi wa FARDC ngo rero abantu bavuga ngo komanda Kongolo ngo nisha abantu nkeka insisiro ibyo singemeranya nabo rwose kuko ubundi bw'ikibazo cyatangiye hari abaje bafite ibyangombwa by'ubutaka abandi ntabyo ubwo rero abo twashyize mu mazu yabo nta bafite ibyangombwa by'ubutaka sindi cy'abo bantu bishingikirizaho rwose buri wese uje afite ibyangombwa azabona ubutaka bwe nta kibazo
ariko se niki mu by'ukuri gitera amakimbirane ya hato na hato muri teritwari ya Masisi ni Ishimwe Rudakubana ayoboye urubyiruko rwo muri grupe ya Karuba nayo yakozweho n'iki kibazo cy'ubutaka
nuko usanga nk'ababyeyi bacu bagiye barahabwa n'abami ariko kuri ubu badafite impapuro ziranga yuko ubwo butaka ari ubwabo ugasanga biri kuzana amakimbirane ku babahaye cyangwa kuri bamwe bo mu miryango y'ababahaye ibyo rero bikazana amakimbirane ugasanga abantu bari mu mburanyi zidashira ugasanga ni kwa kuregana kubera ko umuntu umwe yifite akajya kurega wa undi yahaye kwa ifite cyangwa kumurega niko atanifite icyo twasaba ubuyobozi ni ukudufasha nka guverinoma yacu igahereza ibipapuro ku bantu bahawe kugira ngo bigaragare neza ko ubwo butaka ari ubwabo
ubu tubagezaho iyi nkuru abaturage bose bo muri Nyamaboko bahungiye mu bihuru abandi berekeje muri Kibabi na Rubaya aho barindiye icyo ubuyobozi buri bukore ikibazo cy'ubutaka muri teritwari ya Masisi kimaze gufata indi ntera aho usanga abahinzi n'aborozi bashyamirana bakicana mu duce dutandukanye tw'iyo teritwari Jimmy Shukurani bakomera Ijwi ry'Amerika Igoma
Jimmy Shukran bakomera urakoze kuri iyi nkuru umuryango urengera uburenganzira bw'abanyamakuru wo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika Committee to Protect Journalists CPJ magamba hinye wasohoye icyegeranyo ku banyamakuru bishwe ku isi mu mwaka ushize wa 2022 Eroje burika neza hedusomeye ibiri muri icyo cyegeranyo
ubwicanyi bwakorewe abamenyesha makuru bwiyongereye ibice 50% ku isi yose mu 2022 ugereranyije n'umwaka w'imbere yawo biturutse ahanini ku bitero muri Ukraine Mexique na Haiti nkuko bigaragara mu cyegeranyo cy'ishyirahamwe Committee to Protect Journalists n'imiburiburi abakozi 67 b'inyamakuru barishwe mu 2022 bikaba ari byo bitigiri byinshi kuva mu 2018 amesha makuru bo muri ibyo bihugu bitatu bavuga ko irinde barimwo ryabateye gukora bafite umwitwarariko ingaruka zibonekeza cyane muri Haiti ahamenyesha makuru indwi bagandaguwe mu 2022 ibitigiri by'umurengera ukazinga gato gafise abanyagihugu bangana hafi miliyoni 12 bamwe bishwe n'imirwi y'abagizi ba nabi inyererezi isa n'ifatiye umurwa mukuru Port-au-Prince mugabo babiri barashwe n'igipolisi umenyesha makuru wa Radio Caribe agishobora gukurikirana inkuru mu mabarabara avuga ko amenyesha makuru batakizi wo kwizera gukora inkuru muri Haiti muri iyi minsi biragoye rwose kubamenyesha makuru cyane cyane ku murwa mukuru niko Rema avuga igiturire kiri ahantu hose nta muntu n'umwe rudende ushobora kwizera Remi yagereranije akazi kiwe no gutwara imodokari mu mabarabara y'igisagara kigabanganijwemo uduce twiziziwe n'abagizi ba nabi nk'uko biri mu ireresi yasohotse mu 1998 yiswe The Truman Show muri iyo umwe wese agenda yikeka ko ari karanekwa ishyirahamwe CPJ ryasanze abarenga igice no kuvuga 35 ku bishwe bagandaguwe mu bihugu bitatu Ukraine Mexique na Haiti muri Mexique hishwe abakozi bimenyesha makuru 13 nk'uko bimenyeshwa na Committee to Protect Journalists ibindi bimenyesha makuru byadubwije ibiharuro ku rugero rwa 15 ibyo byatumye umwaka w'ibihumbi 2022 uba mubi cyane ku bamenyesha makuru bo muri Mexique muri iyi myaka 30 iheze mu ntambara igaramiye Ukraine abamenyesha makuru 15 baragandaguwe nk'uko bishikirizwa n'ishyirahamwe CPJ CPJ imenyesha ko 41 ku bamenyesha makuru 67 bishwe bagandaguwe bazize umwuga wabo mu gihe hagikorwa amatohoza ku catumye abandi 26 bicwa bunyamaswa CPJ ivuga ko amenyesha makuru bakora amakuru ku ntambara muri Ukraine bahanzwe cyane abanywanyi bitangaza makuru ntibasiba gukomeretswa n'amabombe mu gihe baba ariko barakora amakuru y'indyane bamwe bakaba batangaje ko bibasirwa n'ingabo z'Uburusiya Niko Committee to Protect Journalists yavuze muri raporo yayo muri Mexico ubisha iboneka ko bwavuye kucuka kibi civanzemo imirwi y'abagizi ba nabi ibiturire vyimakazwa n'abanyepolitike baho hamwe n'ubudahana bicanyi Sonia Dianda akorera ikinyamakuru citwa Eskina 32 gifite cicaro mu gisagara ca Tijuana kiri ku mupaka mu buraruko ahamenyesha makuru babiri bishwe mu kiringo c'indwi imwe gusa mu kwambere umwaka w'2022 amenyesha ko amenyesha makuru baho ubu bahinduye imyitwarire canke basaba igipolisi kubacungera umutekano kuva ubwo bwicanyi bubaye ibi byahinduye uburyo dukoramo bwose. Niko Diane avuga, iyamenyesha makuru bagiye ahantu batizewe babanza kumenyesha bagenzi babo. Avuga kandi ko impusha zo gusaba gucungerwa umutekano n'inzego z'igihugu ziyongereye cyane mu gihe gito kuva ubwo bwicanyi bubaye. Kwa 17 kwa mbere mu 2022, Margarito Martinez, umufotozi w'ibanza bibera ko bwicanyi, yarasiwe hanze y'inzu yiwe. Inyuma y'iminsi 5 kwa 23 kwa mbere, umenyesha makuru Lourdes Maldonado Lopez yatowe mu muduga wiwe yicishijwe amasasu. Abakoze amatohoza bavuze ko umukuru w'umurwi ucuruza ibiyobyabwenge waho yahereye abitwaje inkoho amadolari ya Amerika 1000 kugira bice umufotozi Martinez kubera yiketse ko baba yaramufotoye canke naho afata amashusho y'umuryango wiwe. Ariko ifoto yiketse ntiyari yafashwe na Martinez. Abategetsi barahagaritse bongera abacira imanza abitwaje inkoho bakeya banciye aho atari abategetsi ubwicanyi. Ubutumwa abategetsi bariko baratanga n'uko uwo ari we wese ashobora kuza akakwica ku madolari 1000. Niko CPJ ivuga, ubwicanyi bwahitanye amenyesha makuru umwaka wa 2022 burimwo bane baguye mu gihugu cha Philippines hamwe n'ibihugu vya Colombia, Brazil na Honduras vyaguyemwo babiri kimwe kimwe muri ivyo. Ibihugu vya Bangladesh, Ubuhindi, Myanmar, Somalia na Chad navyo nyene vyaguyemwo amenyesha makuru babiri kimwe kimwe. Umenyesha makuru umwe yarishwe muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu mwaka uheze ku itariki ya kabiri ukwezi kw'icyenda. Jeff German yakorera kinyamakuru cyitwa Las Vegas Review Journal. Umutegetsi yatowe mu gace ka Las Vegas German yanditse ko inkuru nyinshi yahakanye ko ataruhara afise muri urwo rupfu.
Urakoze eroje birika neza. Nshuti banywanye muracyari kumwe na radio yanyu Ijwi rya Amerika, tugeze kuri wa mwanya w'ikiganiro iwanyu mu ntara.
Iwanyu mu ntara.
Tuyagire mwisanzuye ku Ijwi rya Amerika. Ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu, kuva izahindwi gushika izahindwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
Nabibabwiraga mu ngingo nkuru, urukiko rw'i Washington muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika rwatesheje agaciro ikirego umunyapolitiki Paul Rusesabagina n'abo mu muryango we bareze Leta y'u Rwanda na Perezida Paul Kagame. Iki kirego mbonezamubano cyari cyaratanzwe umwaka ushize, umucamanza Richard Leon yanzuye ko Amerika idashobora gukurikirana abaregwa hashingiwe ku mpamvu z'amategeko yego yo muri Amerika. Geoffrey Mutagoma,
uyu mwanzuro w'urukiko uje nyuma y'ubusabe bw'abahagarariye Repubulika y'u Rwanda bwo kutakira ikirego cya Paul Rusesabagina bwari bwaratanzwe mu kwa gatandatu k'umwaka ushize n'ubwo abahagarariye Perezida Paul Kagame w'u Rwanda bwari bwaratanzwe mu kwezi kwa karindwi umwaka ushize. Uvuga ko mu gihe urukiko rwa Amerika rwakiriye urubanza rugomba kubanza gusuzuma neza n'ibi bivugwamo byaba bifite ishingiro kandi ko rushobora kuburanishwa hashingiwe ku mpamvu zose zigenwa n'itegeko. Kuri uru rubanza, urukiko rwasanze itegeko rya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ritarwemerera kuburanisha igihugu gifite ubusugire, cyaretse gusahya amategeko abigenga agira icyo avuga ku buryo budasanzwe ku budahangarwa bwacyo. Urukiko ruvuga ko urega atashoboye kugaragaza ku buryo buhagije ko ariko bimeze ku Rwanda, bityo urukiko rwasanze nta bubasha rufite bwo kuburanisha u Rwanda nk'igihugu gifite ubudahangarwa bushingiye ku busugire bwacyo bugenwa n'itegeko. Ku byerekeye Perezida Paul Kagame, inyandiko y'umucamanza Richard Leon iravuga ko ibirego byose yarezwe adashobora kubikurikiranwaho kubera ko ari umukuru w'igihugu ukiri ku butegetsi. Kubera iyo mpamvu, ntashobora gukurikiranwa n'inkiko za Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku bikorwa ibyo aribyo byose byaba ibyo yakoze nk'umukuru w'igihugu cyangwa ku giti cye. Ababuranira Paul Rusesabagina n'umuryango we bavugaga ko kuri ingingo urukiko rudakwiriye kwemeza ko umukuru w'igihugu ukiri ku butegetsi afite ubudahangarwa, mu gihe Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga Leta Zunze Ubumwe za Amerika itaratanga urupapuro ruvuga ko abufite. Icya kabiri bavugaga ko nubwo Perezida Paul Kagame yabafatwa nk'umukuru w'igihugu ukiri ku butegetsi, ibyo bamuregaga muri icyo kirego bikwiriye gutuma ubwo budahangarwa buteshwa agaciro. Gusa ku mucamanza Richard Leon, izi ngingo zombi ntabwo zari zihagije. Yavuze ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika yemera ko Perezida Paul Kagame ari umukuru w'igihugu, yongera gushimangira yisunze itegeko ko igihugu kidashobora kwamburwa ubudahangarwa kuko kiregwa guhungabanya uburenganzira bwa muntu. Nyuma y'ibyo bisobanuro, umucamanza Richard Leon yavuze ko uru rubanza rutazakurikiranwa mu rukiko rwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
urakoze Geoffrey Mutagoma nongeraho ko abunganira umuryango wa Paul Rusesabagina mu mategeko baravuga ko bagisuzuma icyemezo cy'umucamanza kugira ngo bamenye ingamba bafata harimo no kuba bakijuririra Mukomeje kumva radio y'ijwi d'America ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda mu Burundi haravugwa ikibazo cy'abagore batwite batitabira kwipimisha icyo kibazo kiravugwa cyane mu ntara ya Makamba inkuru ijwi d'America bateguriye yifashishije inshuti zayo mu Burundi muragezweho na Thierry Vendayishimiye
Kuva mu mwaka w'2005 leta y'u Burundi yaratangaje ko abakenyezi bibungenze bapimwa kandi bakavugwa ku buntu ariko nubwo bimeze uko urugero rw'abakenyezi baje gupimisha imbanye zitarenza amezi atatu baracari bake mu ntara ya Makamba mu mezi 9 ya mbere y'umwaka w'2022 ubuyobozi bw'amagara y'abantu mu ntara ya Makamba bwaharuye hagati ya 33 na 35% y'abakenyezi bapimishije imbanye zabo zitarenza amezi atatu n'abakenyezi baje kwisuzumisha nyuma y'iminsi 15 bayejeje kwibaruka baracari bake bari hagati ya 55 na 63% muri ico kiringo nyene abakenyezi twahuriye kwibyariro ry'Imakamba bavuga ko
Hari kihe nagumye niyumvira ati ngira ngo sibyo batariyo muganda tebatirekanze gusuzumisha cangenda haheze icyo kiringo
tebyarangoye birashika cangenda haci icyo kiringo cy'amezi ane harimo abatinya bavuga ati ngo jewe nk'ubumenya ngo ndafise inda ngume ngo ndoba ngayitse nkwaye inda nkumwe natarakura bwarya nikosa
Hamenyimana Meltusi umuremesha kiyago wo ku mutumba wa Makamba ya mbere arabyemeza abakenyezi yo basamye imbanyi umwana bakurikije akiri muto baragira isoni bagashima kunyegeza imbanyi baca baje kwisuzumisha imbanyi iboneka imaze amezi arenga 3 ikindi kibituma nuko abagabo bigira sinda bibazwa mu bijanye n'amagara y'umukenyezi yibungenze
kubera baragira isoni dufate nk'akarorero nk'abakenyezi usanga bafise abana bakiri bato makurikiza abana bakiri bato bacha batinya kuja gupimisha imbanyi kubera yuko bibaza yuko bo batwenga
ibyo rero biragira ingaruka ugasanga imbanyi rakorote nkuko nibitanga da froze w'inyange Imakamba yabibonye ku mubanyi wiwe
harimo batinya bavuga ati ngo jewe ngubumenya ngo ndafise inda ngume ngo ndoba ngayitse nkwaye inda nkumwe natarakura bwarya nikosa naho mwana yaba afise amezi angahe urashobora kugenda bose buba wabigize
ikindi kiringa abakenyezi batisuzumisha ku rugero rushimishije iminsi 15 inyuma yo kwibaruka iyo bumva atagasonga mu mubiri ibyo kuja kwa muganga ngo barabe ko amagara yabo ameze nabi ntubabaza ikibituma n'udukogwa twishitwa mu rugo niyo saba Nestori umwakirizi w'ibyariro ry'Imakamba atabakinyeze ibibungenze badafise ingorane ntibaza kwisuzumisha
mu gice cya mbere benshi baza kugira bafise ingorane gihe bimva kuri kari karibwa cyagiye abone ko amaraso ye karaza niho kesha aza kwipimisha mba nahandi igitigira cyari gito cyane gose kubera bataramenya kamara kuza kwipimisha imbanye mu gice cya mbere
mugenzi we ine Zarise na wati nubwo wowe ubona ibimenyetso byuko wibungenze ni byiza kuja kwa muganga kuko
kambere bwo ntubuzi ko wibungenze kurashaka kwibaza ko wibungenze no ugasanga ntiwibungenze cyangwa ukabona ninda iriko iraterije imbere mugabo ugasanga n'izindi ndwara zirimo
kuzimbanye kuze bigora abaganga gufasha umubyeyi n'umwana mu gihe baba bafise ingorane
ukaza nko kumeza 6 tugasanga afise ibiro by'umwana yari kuba afise amezi 3 umva kubikosora ko bigo Cyo kimwe niyo waje kare kwiyurumva uje kare cyo tuguha impanuro zingene uvyifatamo amagara y'umwana n'aya mama wiwe akagenda neza cyane
kuja kwipimisha ufise imbanyi kare birafasha kugira ngo umubyeyi bamuhe impanuro z'ukugeneye ufungura neza yo kwigenza kugira umwana yibungenze agira amagara meza bagahabwa n'imiti yo kubakingira malaria kubijanye n'abakenyezi bagaruka gusuzumisha amagara yabo inyuma y'iminsi 15 bibarutse baracari bake abo bakira nababa bafise ibibazo Nestori niyo saba
muri cyo gihe bakacabaza hamwe twabagurira habaye ingorane kiguma kitakize tugize turabaza rero kwasanga rero ni ngorane mu miryango acaye mu bimwe bya kera n'izukana muzeyi kwasanga ma rero umuhuga batankona n'umugore wiwakirikare atarakira zizanguma cyaje kumara ko cyagisebura turakira abantu batari bake kandi ibintu byishibikira umwana nk'ivyo mu isandi bisa n'uko vyatagiye
hari nabandi bagira ibibazo kubera isuku rike mu bihimba byirondoka
cyaho gasanga ubwiye ati jewe ego nashitse mabukwe aca nkandisha uburoro bw'ibitoki naje ahantu akandisha uburoro bw'ibitoki urumva n'ibicafu uri kongeramo agacasubira kuza rero yamaze gusebura
hari nabapfa kubera kuguma bava uturaso duke duke ariko bakabifata minenegwe Alice Ineza
ashobora no kuguma yaragize akayemohaje gake gake kabifata minenegwe kubera aho hantu hatugaye neza canke yaragize akadeshirire gatoyi kadafashe gatuma guma yibaza ko ari nko mu maso ugasanga rero ni baba mama bagiriyeyo ugasanga ranapfiriye muhira bagaca batangura kwibaza ngo nababanye bamuroze ni biki naho kumbe ni kutagirisha gusa ya consultation poste natare conya nico cabivuyeko
Nestor niyo saba umwakirizi w'ibyariro ry'Imakamba ahanura ababyeyi gukurikiza impanuro z'abaganga imbere yo kwibaruka n'inyuma
kamunotero ababyeyi nokuri nuko boza kwisuzumisha inyuma yo kwibaruka tukarahamagara yabo ingena meze tukarahamagara y'abana kuko namagara y'abana gihe baje tushatubaho imiriza kugira ngo bacandagisha abana babo birafite akamaro gakomeye cyane gose rero nkabasaba yuko umuvyeyi wese ayivuye ngahaje kwibaruka yoweza kagaruka tukasubira tukamusuzuma nyuma y'indwi zibiri amagara tukasubira tukamusuzuma tukakomagara yameze neza mwe n'umwana wiwe
mu ntumbero yo gukwega kwega abakenyezi bibungenze baje gupimisha imbanyi zikiri nto abakenyezi barahabwa imisegetera yo kwifuka ngo ntibaribwe n'umubu utera malaria amavuriro arafise abaremesha kiyago babafasha guhimiriza ariko abakenyezi bipimisha imbanyi ikimaze amezi atatu canke bamaze iminsi 15 bibarutse baguma ari bake
urakoze Thierry Vendayi shimiye kino kiganiro iwanyu mu ntara
muntumbere yo kuronka amakuru y'imvaho kandi agezweho dushobora gusangiza n'abanywanyi bose ni ngombwa ko tubandanya gukorera hamwe mu kuronka amakuru yizewe kandi twosangiza abatwumva kubera iyo mvo Ijwi rya Amerika ribasaba ko mwobandanya kudushikiriza amakuru amafoto amavideo y'ibibera aho mutuye aho mukorera aho mwiga naho mugendera mudushikiriza n'ibindi byiyumviro n'ivyifuzo mufise byo dufasha kubandanya tubashikira kunyota y'ibibara jishinga mukoresheje urubuga rwa Facebook VOA radio yacu canke inomero yacu ya WhatsApp ikurikira agasaraba 1 2 0 4 4 1 9 9 3 1 Ijwi rya Amerika ni radio yanyu
tujye mu ntara ya Gitega rwiyemeza mirimo Landry Nikiza akora amatara ashobora gukoreshwa n'imirasire y'izuba tumiza ibyuma mu Bushinwa kabishyira hamwe ari Igitega ho akorera kandi ashobye guha akazi bamwe mu rubyiruko bagenzi be mu nyamakuru Ijwi rya Amerika Eloge Burikaneza afite inkuru irambuye
Landry Nikiza yashinze ihinguriro ry'ibaritoya muri karitsiye ya Magarama ni hagati na hagati mu gisagara cya Gitega ku murwa mukuru wa politike y'u Burundi uwo musore yarangije icyicaro cya mbere cy'amashuri ya kaminuza kuri kaminuza y'ubuhinga n'imyuga yahi Gitega aratwiganira ukungene hiyumvisemo gutangura umugambi nk'uyu
niga kuri kaminuza kuri PG muri 2018 aho niga mu wa kabiri niho natangiye kwiga ibintu vya biogas donc twashize kuri resultat final muri mwaka uheze haciye igihe naho tujeje mu bintu vya energie solaire niho namuze dukora amatara amampuri n'amaprojecteur fizi gushwa n'umushahara y'izo n'izi vy'ukubaka niho naramusanze ndiko ndacap ni ibintu nizi akote ni formation donc nabayambishije yo kubimenya cyangwa ndabigira ko mvuye ku ishuri initiative siyo ngahe Gitega gusa ni ahantu hose bakenye umuco nawe twaje dukora amatara mato n'amari manini gusa amari manini nayo nayo akoreshwa na electricite aha muri ville bientôt nitwa tangura rimwe gukora du plaque solaire gusa navyo ni ubundi projet en general ni production ya plaque solaire turacatenye turacari ibintu by'amatara Eteke bibaye stable na twese tujamutuntu twa plaque solaire.
Mbega none aya matara yahingura gute?
Donc du transforma partir ya yakorera kuri 220 volts. Nayo arashobora kuza par pièce, iko yava mu Chinwa, turashobora kuza ndu pièce tukatora sambra mugabo tukaje tumonta igiampule LED wundi ni technology twakoze ku igiampule LED. Ayo wacu akora kuri 12 volts. No kuvuga ni itara riba riri kuri 220 volts turayihamena kuri 12 volts. Dikashora kwa kuri plaque solaire et donc le projet en soi ni la transformation kuva kuri 220 volts gushika kuri 12 volts
ibyo umusore yaranzwe n'ikiza hingura bishorwa mu gihugu cyose. Avuga ko agitangura bitari byoroshye kubera uburyo bwose bwava ku mufuko wa samuvyara.
Ubundi ni henshi kuko ni ingo z'amatarariyo tutondaje muri Sud ni Bujumburariyo. Twe ngaha tuyagurisha 2000 kamwe gusa batandatu nabo bacagurisha seno abakiriya babo hari iyo bagurisha 4,353. Papa yaramfashije yarampaye umutayu w'ibanze. Ayo mayeze yose nayakoresha mu buryo bwa papa yaradufashishe ibintu nyine n'ubwo tutari bwashike kuri resulta finale.
Uwo musore naho afise ukwicisha bugufi ntashake kuvuga ibyo yinjiza mu buryo bw'amafaranga yemeza ko ibyo akora imubeshejeho n'abandi. Nikiza ashinze ishyirahamwe ryitwa Nikiza Bio Energy. Patient tuyishimira rikoramwo asigura ko ubuyitunze agahamagarira urundi rwaruka kutazera inze.
Ego bafite akamaro kaniniya kuko byarampaye ubumenyi kandi biranantunze kuronka uburyo nshobora kwifashisha mu byo fungura, mu byo nambara n'ibindi bintu umuntu akenera. Ndimenye akamuntu tera abajene ngaha Gitega cyangwa mu gihugu cyose ahantu hose ari umujene ni uko yo kurama amako mu mpuzu akazi kose akagakora akazi kose ashobora kubona ko kumuteza imbere kugira nawe ashobore gufasha ababyeyi.
Ariko intambamye ntizibuze ibikoresho biva mu Bushinwa. Nikiza hano urundi rwaruka kutadebukirwa mu buzima akitanga ko akarorero kubera yamaze imyaka itatu yose akora ubushakashatsi bwiza akora uyu munsi.
Matiye premier ziva hanze mu Bushinwa ni ko tapandi tugebishikire kindi naco agenda haba kena ry'uburyo cyane nko mu periode ikintu kije ndakore madimashe kije ndagorana mu domaine entrepreneurial cyagenda bigorana jingereje kwirabira ko namaze imyaka itatu ndi muri etude ya dimensionnement et conception ya digesteur nasho kuvyangana ariko n'umugenzi wanje Duris twaje kuvyihanganira turamara twaza tutashika kuri hose twaratakaje promotion of age iyo myaka itatu yose nubwira ba jeune kutadebukirwa ko ico ni karakteri igaragara muri benshi kudebukirwa nakantu gatuma umuntu adashika ikintu yifujije bwa mbere tugira icyizere tugira na vision.
Nikiza Bio Energy rikoresha umutahe yatse mu kigaga cy'igihugu kijejwe gusahiza urwaruka. Iruhande yacu hari n'ibanki y'urwaruka. Ariko umukuru w'ishyirahamwe Parsem Faustin Kumana asanga ibyo bisata bidahagije. Navuga ko ari nacyo gituma urwaruka rwinshi ubu rusuhukira mu bihugu by'akarere.
Nabo tubona habaye imigambi nini gushaka kurwaruka iracyafite ingorane nyinshi ku buryo kugira abashyikira urwaruka bikigoye. Y'abandi n'igitega rimwe n'ibyo migambi urabona ko bitarashikira urwaruka neza ngo bugume bishobore kubashikira. Ibyo nicyo bituma uwo urwaruka ruguma gusa n'ubwihebuye. Barabonye ko umwaka uheze twabonye urwaruka rwinshi rwiruka hanze, urabona bagati muri abo bihugu bimwe bimwe, hari abaja muri za Zambia, hari abaja urabona ku mengo aba urwaruka rw'u Burundi utabona ku mengo kugira rugire ubuzima numva muri iki gihugu.
Ibiharuro bitangwa n'amashyirahamwe y'urwaruka byerekana ko ibice 55 n'uduce 2% by'urwaruka rwo mu mitumba atakazi rufise mu gihe ababa mu bisagara bashomereye bashika ku bice 35 n'uduce 4%. Ayo matohoza nyene yerekana ko mu Burundi abakiri bato ari bo benshi. Abafite imyaka iri mu busi ya 25 ni 35%, nayo abari mu busi ya 35 ni 75%. Rusansuma ya nyuma y'Abarundi yo mu 2008 nayo yerekana ko muri rusangi urwaruka rungana n'ibice 36% by'Abarundi bose. Eroje wirika neza ijwi rya Amerika.
Aha niho dusoreje aya makuru mu kiganiro iwanyu mu ntara hamwe na René Diane Tane wafashije kwibagezaho. Mbashimire mwese kuba mukurikira radio ijwi rya Amerika buri munsi kandi muri benshi ku migabane yose y'isi. Mbararikira ikiganiro agasaro kaburaga ku mweru isakumi ku isaha yo mu Rwanda no mu Burundi. Dukomeje gahunda gusigashira umuco karande n'ururimi gakondo. Dore umugani w'uyu munsi: inyamanza yanyereye mu mamera iti ayamarwa ahiye kare. Murangize icyumweru neza, mwari kumwe na Venuste Nshimiyimana.
Radio Ijwi rya Amerika.
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mudukurikira no kuri Facebook na YouTube VOA Radio yacu no kuri internet kuri www.radioyacuvoa.com. Nyuma y'amakuru y'ibiyaga bigari n'ikiganiro iwanyu mu ntara, mbifurije kugubwa neza. Mu kanya n'icyo kiganiro cy'umuziki nimujye kuri amajwi y'ibiganiro mwarimo gukurikira yegeranijwe na Nadia Taha. Ibiganiro byari bihagarariwe na Frederic Nkundikije. Kuri mikoro mwari kumwe nanjye Eugenia Mukankusi. Nshimiye abagize uruhare muri ibiganiro bose, nshimiye namwe mwese abo twari kumwe. Mukomeze kandi kugira ibihe byiza, weekend nziza.
It's a MP record. Dr. Mash Production.
Holy 7.
your smile. Nasikiliza sauti ya Amerika. Tusikilize sauti ya Amerika. Yelewe, yelewe. Nasikiliza sauti ya Amerika. Tusikilize sauti ya Amerika.
Taarifa ya habari ya ukweli.
Yelewe.